Ni kenshi muri isi dushikirwa n'ibibazo ariko byose muri isi bifite
mana utanga ubuzima daba makuba mubana hagwa imitima hari aho bamujya kabandirika zima umwiza wa magogo kenshi dutera gutinya hari haba mabiruka icyoro n'umutaga bico ninzara mugaba dino bagahaga mugani bara harabusanga batajyama ubuzitara mugaba ndibo bagacana cana daba hari habarira abandi bagatwenga hari habakira abandi bakagenda hari habamira bivuye mu gusega n'abandi bahira mu nzu ahuzuye ibigega bamwe bababaye abandi bamana umunezero babona bo wahaye bakamana icizero yuko hari umunsi irizo kwakira bose basangire byose benshi bazo babaronse nimbuno munsi bwije ejo buzoca ubona ko wakwije wibuke yuko bihoka ubuzima turimwo buguma buhinduka kuko nikiduga wamumenya ko kimanuka hari abifuza ikinga abandi basha kumuduga abifuza ibihindu uri hasi ushaka kuduga byanka wiruka ukamubona ubura mugana ukwama wibuka kureka kwihebura
ni kenshi muri isi dushikirwa n'ibibazo ariko byose muri isi bifise iherezo Sabituma twebwe abantu mu buzima tubayemo tuyebura tukiyumvira ko Imana yacu yaduhevye haba namba
hora 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 ma kuba kusente twaje gukomba dushaka icoja mwitama ku magendera mabaho imibiri genda gusada mwego twese dufashe tuzohurira ibukama cha gitu cy'amaraso cyaraje ubudupfu busa nabo bayura umuri basomye nturimo mwekima yasi yahindutse yarandahinza rajyararaza icyiza n'ishami cyasosa kirarura nta muti bavyuka bakarisha irima rirushisha ahera hirabura ku bugitu gakinishwa umwana rira tagitamikwa atanigishishwa abaronse bavuga ngo Imana nigezaho umukene abyutse akaranga mezi juru bibaho haragera nko wicuzi cyatumye wowe umuntu ubuzima atakigombwe harangwa n'uruntu runtu mamateka bishira ijoro ryo turarusinze buri munsi amarira ntagikanura umpfuma ncumura nze gufungura nakubahwa yara ntayobo ndarira nikose ryo kuvuka mana mbarira
ni kenshi muri isi dushikirwa n'ibibazo ariko byose muri isi bifise iherezo
ubuzima ni game nashizemo n'abavyeyi bo bashize ku isi ariko butangwa n'imana ibyago kuri je ni nk'imvura y'uruheyi hamwe nkiyumvira icyo nzoraga banje bana turiga amashuri mu ntumbero y'akazoza ariko tuyamaze ntituronke ikiduhoza hari uwavuze ko yifuza gukora icyiza yagira gutya akabona ikibi kiri imbere nimba atari uburyo bwo kwihisha mu majambo y'imana ngo kugira mutakinyizwe kenshi batubwira ngo dukure amaboko mu mpuzu abagenda gusa bo bazoyakura hehe amaganya bagowarengeye ubu buhamya mpamya mpamiriza abagendera mu maganya ibyo twemererwa kenshi si byo bidushikira kuko batoroherwa muri byinshi bakora nyereka ukuri kwihishije mu iki kinyoma Elva Kenti ndagusabye nkwizigiye mana nk'uko byanekera hose bimere mu myaka yose amen
ni kenshi muri isi dushikirwa n'ibibazo ariko byose muri isi bifise iherezo gusa bituma twebwe abantu mu buzima tubayemo tuyebura tukiyumvira ko Imana yacu yaduhevye haba namba
Respectable man, amazing, amazing. Yeah, Elva Kenti, Elva
Kenti. Niyo duheba.
Yeah, Arnasha,
Arnasha. Iratuna.
Sports.
Haigihe uburi mu ngorane ukaba utabona aho uri kuraja nubwo Imana itari umuntu wizeye ko mubonanye menya ko itazi kuremye ari yuri ugiye kuhava.
Praise the day. Magic mix, call it the magic.